Hii ni Radio Shirika la Amerika. Radio Shirika la Amerika kugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Igitondo kiza kuri mwe mwese muduteza amatwi ndi Jeff Mutago mu basuhuza mbahe ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi bwa mbere polisi y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kubuza abantu gutwara ibinyabiziga banyoye inzoga.
Umuntu wese anyonga icyuma gica mu ibarabara biramuraba nta n'umwe atekuriwe kuboregwa, nta n'umwe afite iminite y'ukuboregwa n'abambasaderi.
General André Ndayambaje umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'umutekano mu Burundi. Perezida Joe Biden wa Amerika yabwiye abakuru b'ibihugu bicuditse na Amerika ko ubutegetsi bwe buzakomeza gushyigikira Ukraine nubwo hari igitutu kiva kubo mu ishyaka ry'abarepublikani n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ku wa mbere w'iki cyumweru ryemeje urukingo rwa kabiri rwo gukingira indwara ya malaria. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru kwijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahamagaye abakuru b'ibihugu bicuditse na Amerika bamenyesha ko ubutegetsi bwe buzakomeza gushyigikira Ukraine nubwo hakomeje kugaragara igitutu kiva mu ishyaka ry'abarepublikani bakemanga icyo cyemezo. Fidel Niyongabo.
Perezida wa Amerika Joe Biden ejo kwa kabiri yarahamagaye abategetsi b'ibihugu bicuditse na Amerika abo umuryango w'umwe bw'Uburaya hamwe n'abishyirahamwe botanu. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vyiwe ni mu gihe hari utwigoro two guhumuriza abo bategetsi ko Amerika izobandanya gushigikira Ukraine. Perezida Biden ashaka gushikiriza ubwo butumwa naho bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu mugango w'abarepublikani muri Kongere ya Amerika bariko baradadaza. Akambo Perezida Biden yateye abo bategetsi kabaye inyuma y'uko amasezerano yatumye Leta ya Amerika itugara imirimo yayo apfundiswe. Amasezerano ntiyarimwo imfashanyo igenewe Ukraine, byatumye haba amazinda ku mfashanyo ya Amerika igenewe Ukraine muri kazoza mu rugamba rwayo rwo kwivuna Uburusiya. Abategetsi Biden yateye akamo barimwo ab'ibihugu vya Canada, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Pologne, Rumaniya n'Ubwongereza. Harimwo kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubufaransa, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya yabasabye kongereza utwigoro twabo two gufasha Ukraine. Akamo katewe na Perezida Biden kabaye mu gihe abashikiranganji bajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bariko bakoranira ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Bariko berekana ko bashigikiye bivuye inyuma Ukraine mu gihe gihambaye cyane cy'ingwano muri ico gihugu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku wa mbere w'iki cyumweru ryemeje urukingo rwa kabiri rwo gukingira indwara ya malaria. Fidel Niyongabo arakomeza.
Hari icyizere kubwo rucanco ruzotangura gutangwa mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika mu mezi ari imbere. Ubwo rucanco rushasha ruzwi ku izina rya A21 rwatunganijwe na kaminuza ya Oxford hamwe n'ikigo Serum Institute of India. Ruza ruriko rurakoreshwa mu bihugu vya Ghana na Burkina Faso. Tedros Adhanom Ghebreyesus ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ati:
"Yes, with seasonal transmission.
Mu bice aho malaria ifise ibihe ikwiragirira kubwo rucanco rwagabanije ibitigiri by'abandura malaria ku rugero rw'ibice 75 ku ijana ukiringo cy'amezi 12 yakurikiye doze zitatu z'ubwo rucanco. Doze ya kane yatanzwe umwaka w'inyuma iya gatatu yerekanye ko abantu babandanya kwikinga malaria. Ishyirahamwe OMS ryemeje urucanco rwa mbere rwa malaria mu mwaka w'2021. Ku rucanco rwari ruzwi ku izina rya RTSS. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus atangaje ko we nk'umushakashatsi ku ndwara ya malaria yahora arota umunsi bazotora urucanco rukora neza ku ndwara ya malaria. Yavuze ko muri iki gihe bafise incanco zibiri.
Ba ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bumvikanye ku bikwiriye gukurikizwa mu gufatira ibihano abagize uruhare rw'ibanze mu ntambara yo muri Sudani no gufatira imitungo yabo hamwe no kubabuza gutembera mu mahanga. Eugene Mukankusi.
Inyandiko y'ibihano bisabwa yatanzwe mu kwezi kwa karindwi, ariko kuri uyu wa mbere nibwo yabashije kwemezwa. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikenewe ko bayishyiraho umukono muri uku kwezi mbere yuko iryo tsinda ry'ibihugu ritangira kongera abantu n'ibigo ku rutonde rw'abagomba gufatirwa ibihano. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Norvège n'Ubudage birateganya kugeza ku kanama k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu inyandiko ku bihano bifuza ngo gatangire iperereza ku marorerwa avugwa mu ntambara yo muri Sudani harimo n'ubwicanyi bushingiye ku moko. Iyo nyandiko yateguwe mu kwezi kwa gatanu gushize. Intambara muri Sudani yatangiye mu kwezi kwa kane uyu mwaka hagati y'igisirikare kiyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'abitwara gisirikare barangajwe imbere na General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Emeti. Al-Burhan yahiritse Omar al-Bashir mu 2019 nyuma yo gutegekesha igitugu igihe kirekire. Imirwano no gutembesha imivu y'amaraso byakomeje gufata intera nubwo amahanga yagerageje gushaka ihagarikwa ry'imirwano ryarama. Intambara yakuye mu byabo abantu barenga miliyoni 5 kandi yateje ibibazo bikomeye ikiremwa muntu aho abashinzwe ubuvuzi mu karere baburira ko indwara ya korera n'iya dengue zishobora gukwirakwira.
Muri Nigeria umuriro wadutse utwika ahayungururirwa peteroli mu buryo butemewe n'amategeko hapfa abantu batari munsi ya 15 nk'uko abahaturiye babivuga. Oriane Tangishaka.
Mu bahasize ubuzima harimo umukenyezi yari yibungenze nk'uko byatangajwe n'ababa hafi yaho hamwe n'ishyirahamwe riharanira ibidukikije. Uwo muriro wadutse jo ku munsi wa mbere mu gacimbiri ka Emohua kari mu ntara y'ubumanuko ya River State. Kwimba ibituro mu buryo butemewe n'amategeko byama byibonekeje cyane muri ako karere. Igipolisi kiremeza ibyabaye ariko nticyasiguye uko iryo sanganya ryagenze. Ababa muri ako karere bavuga ko benshi mu bahasize ubuzima bari basanzwe bakorera mu ihinguriro ry'ibitoro bya magendo mu kigwati cy'ahitwa Rumucholu. Chima Avadi, umwe mu baharinira agateka ka muntu, avuga ko abakorera muri ico kibanza cyatse umuriro bakoresha imiringoti bivye mu gushikana ibitoro aho hantu. Avuga ko ivyo ariyo ntandaro y'umuriro wahadukiye. Amakuru ava muri ako karere avuga ko ibikorwa nk'ivyo vya magendo bikorwa mu turere twa kure nk'utwo tutubahiriza amategeko abafise intumbero yo gukingira abakozi. Ibyo bituma imiriro myinshi yaduka harimo n'uwabaye mu ntara ya Imo mu mwaka uheze wahitanye ubuzima bw'abantu barenga 100.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mujyana kuri W3 Radio yacu VOA @.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter mwaradusanga kuri @VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu makuru ya karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Kushuro ya mbere polisi Burundi yafashe icyemezo cyo kubuza abantu gutwara ibinyabiziga banyoye. Ni mu bukangurambaga polisi icyo gihugu yise Volana itanze inkuru ya Eloge Welikaneza.
Kuva ubu ugendesha ibyuma byo kunguruza abantu n'ibintu mu Burundi yasanganywe igipimo kingana n'amagarama 80 mu mubiri wiwe ku rugero rwa alcohol rungana na mililitiri 100 abwirizwa guca hano wa Degerende w'Imana mvuga izo gipolisi cy'u Burundi yemeza ko ibyuma bikoreshwa mu gupima ari ruhasha kandi n'abagendesha amakinga bategerezwa kubahiriza iyo ngingo.
Wewe wanyoye inzoga ukarenza urugero ntibirekuriwe yuko usubira kunyonga imodoka kuko ucuba intambamye y'umutekano mu ibarabara, intambamye ubwa mbere kuri wowe nyene, intambamye ku bandi bakoresha ibarabara, mbega intambamye ku bantu no ku bintu. Haje ibyuma bishasha bigezweho bizokoreshwa mu kugira ngo bapime yuko abantu bariko barakoresha ibarabara batarengeje mu kunywa, bafise umutwe ukora neza, batanyoye ibirengeye, n'abanyonga makinga n'abanyonga mamoto ikabosi bazupimwa.
General Andahenda yambaje umunyamahanga ntegayezwa mushikanganje bujeje umutekano agabisha ko ta muntu numwe harimo n'abategetsi ingingo izogera umutwe.
Umuntu wese anyonga icuma gica mu ibarabara biramuraba, nta numwe atekuriwe kuboregwa, nta numwe afise iminite y'ukuboregwa. N'abambasaderi kubyerekeye mu ibarabara nta iminite bafisemwe y'uhugo ngo umuntu ngo bace bagenda canke ngo baboregwe bagirene bagende izo suite.
Charles Ntiyampeba umunyamabanga mukuru wa TABU ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi avuga ko ashimishwa n'iyi ngingo, gusa asaba ko yobangirwa gushyirwa mu ngiro hagatangwa n'imiburiburi ikiringo cy'ukwezi cyo kwigisha abatwara ibyuma mu ibarabara.
Jewe nagomba nsabe ko mwoduha nk'ukwezi kose guhere haba amapibilisite menshi kugira ngo nyabuna hazobe uguhana ari uko mwatanze umwanya kugira ngo abantu bose babe babimenye.
Jenahanda yambaje asigura ko iki gikorwa hanini cyega amashyirahamwe ubwayo.
Mwebwe abafite amasosiyasiyo y'abatwara imodoka nyinshi mwari mukwiye guca mwihuta kujya gushikira abarongoye igisata gicungera umutekano mu barabara kugira mukorane mubamenyereze hakiri kare mwebwe nyine ndabo kandi na mwebwe iyo muri ko murarukiritsa iyo murukiritsa abashoferi mubona ko babizi ntimumenye ababononera murukiritsa abapike ugonze imodoka hariya mugacamo muhakazi kandi mu by'ukuri muzi ko yagonze yishe n'abantu cyakica imodoka n'ibindi mwarimo kuye namwe bwe kuja hamwe nawo muri police de rurage mugapangana neza mukagira sensibilisation ihereye iwanyu bajye abashoferi banyu bubashe n'abandi bo kuba
bamwe mu banyagihugu bo kurungwa mukuru butunze Bujumbura barimo abagendesha imodoka z'amafaranga babwirwa ijya Amerika kuri uyu wa kabiri kwiyongingo ije hageze
iyo ngingo ukuno tuyibona je mbona ko ari iyo ngingo nziza ikituma n'amasanganya mu ibarabara agabanuka kuko hajya umuntu yanyoye n'abafite equilibre yo kuvuga ngo atware umuduga neza n'amategeko agenda ayacako kubera abayanyoye giye mu ngiro vuba byo bavyiriza cyane kuko byotuma n'impanuka mu ibarabara zigabanuka sanje
ntunganiye umugenzi wanjye mbona ko iyo ngingo yoba nziza gusumba kuko ugerageje kuraba amasanganya menshi nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura ugiye kuraba usanga ava kuri excès de vitesse abantu bariko bariruka cyane abajejwe gukurikirana bagatoza icatumye iryo sanganya niba kenshi bakunze gusanga ari abantu banyoye bakarenza niyo mpamvu twasaba ko iyo ngingo leta yo bikora mu maguru masha nimba ari vyo vyuma vyo gupima abo bantu baba banyoye bakarenza canke bakaja kuri vora batameze neza bagabanuke mbona ko vyofasha cyane ngaha muri sirikulasiyo yo mu barabara
gutwara abantu banyoye inzoga si vyiza ko inzoga zakoresha amafuti menshi
Nduwimana avuga igipolisi arabwira abifuza kunyonga imodoka basomye umusama hirwe yonyene baba basigaranye
ubona yuko ugomba kunywa inzoga siga imodoka yawe muhira ugomba gutaha fata taxi ushike muhira bakubwira ko mbega mu bindi bihugu hariho naho usanga hari abashoferi barindire yuko abantu banyoye bacha batora imodoka zabo bakabatahana hanyuma bakabahemba
naye igipolisi cy'u Burundi cyafashe iyo ngingo ubu itegeko rivuga niryo mu mwaka wa 2012 nk'uko byemezwa na General Ndayambaje kubw'iryo tegeko rigenga uruja n'uruza mu mabarabara ico caha cyo gutwara wanyoye gihanishwa gufatirwa uruhusha rwo kugendesha umuduga canke adabu riva ku 50,000 by'amarundi ibikigiri bitangwa n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara vyerekana ko mu Burundi ku kwezi ni muri buri abantu 10 bahitanwa n'impanuka zo mu ibarabara ero je uri kaneza ijwi rya Amerika
Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo amashyirahamwe ya politiki ahuriye mu kiswe Union Sacre yahisemo Perezida Felix Tshisekedi nk'umukandida wayo mu matora za mu kwezi kwa 12 uyu mwaka Ali Asanka Darius.
Iyi nama yabaye ku cumwe mu mujyi wa Kinshasa yahuje abanyapolitike barimo Vital Kamerhe w'ishyaka rya UNC, Jean-Pierre Bemba wa MLC, Bahati Lukwebo wa FDC ndetse n'abayobozi b'andi mashyaka ya politiki yakoranaga n'uwahoze ayobora Congo Joseph Kabila. Mu myanzuro nyamukuru yafashwe harimo guhitamo Perezida Félix Tshisekedi nk'umukandida wabo mu matora ateganijwe uyu mwaka. Mboso Kodia Poanga ni uyobora Inteko Ishinga Amategeko. Urugagarwa inyeshatu uhisemo n'umukandida ku matora ya perezida wa repubulika ni Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu gihe yagenze ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 perezida Felix Antoine Tshisekedi yahawe icyizere kinini n'abanyekongo bifuzaga impinduka mu buryo bwose. Iki cyizere cyatewe n'ibintu byinshi yabasezeye cyane cyane abatuye mu burasirazuba bw'igihugu babonye ko inzozi zabo zo kugira amahoro arama zigiye gushyirwa mu bikorwa. Asura umujyi wa Goma icyo gihe perezida Felix Tshisekedi yarahiye gutanga ubuzima bwe kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu. Ushaka kubigeza niko uzaba ndi gutekereza buri munsi dore ko muzuri wa neza abaturage ba Kongo nyuma y'imyaka hafi 5 agiye kurangiza ku butegetsi ibintu nabwo byagiye uko abaturage bakekaga kubavuganya na Radio Ijwi rya Amerika baravuga ko umutekano muke wafashe urundi rwego mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Ituri aho umutwe wa ADF ukomeje kwica abantu nyamaswa ku ruhande rumwe na M23 kwigarurira ibice binini by'intara ya Kivu ya ruguru kurundi uyu ni Joseph Shabani yigaga kuri kaminuza ESP Rucuru na Louise Muka Musoni ufite abana barindwi bakomoka Irucuru ni Masisi twabasanze mu nkambi ya Kibati na Bulengo mu gihe bavugaga ingorane bakomeje guhura nazo hagiye gushira imyaka 2
turu kunyama kinya korera twishe ndama wese ko dusigaranye garuzuye barafunga diare yiri yuko abana bari kunya ndasaba niyo ufite waje kureba kurafura ndamazi naho ugamenye nago gonyine numwanda do dufite imiti yo kuhapomba
amabashe go twahunganye garamaze gusaza muri ino periode y'imvura abantu bari guhangayika cyane niyo mbamvura kubona abantu batangiye gufa cyane n'imbeho yo kwica umuntu urabona umuntu arabwirirwa yaje no kujyama akajyama handu hatuse aho imvura yanyagiye turi mu buzima bubi
abandi bantu bakomoka hirya no hino muri teritwari ya Rucuru Masisi na Nyiragongo bakiranya makenga icyemezo cy'urugaga rw'amashaka cyo gushigikira Tshisekedi uyu ni Safari Gasimba ukomoka Masisi
kwelele abasuri bafite za ambisyo politika postile baereke za jiseke diku yimanda ya kabiri yuyejele za basuri nati yejele za basuri kabisa bari abasaza waramubesha
Mambo Kawaya uyobora societe civile yo muri territoire ya Nyiragongo yongeye kubyo Safari Gasimba yavuze amatora si kihutirwa mu bihe by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu
qui n'est pas quand même changement parce que si on change brusquement à la tête
abo dushigikira ko Tshisekedi asimburwa kuko uzaza azagira ingorane n'igihe n'ikibazo cy'umutekano ubundi aho kugira ngo tujye mu matora ikihutirwa ni ukwigarurira uduce tw'intara turimo mama 23
la reconquête de toutes les zones qui sont sous la prise
Espoir Ngarukiye umwe mu bahagarariye urubyiruko rw'ishyaka ry'Ensemble pour la République riyoborwa na Moïse Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yavuze ko atangajwe n'icyemezo cy'amashyaka cyo kucumweru
plusieurs groupes armés sont nés depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir.
Umubare w'imitwe z'inyeshyamba umaze kwiyongera kuva kuri Tshisekedi agera ku butegetsi igice kimwe cy'igihugu kigaruriwe na mama 23 ugiye iyo sake mutoye guca intege z'abashaka ko Kongo itera imbere kandi twashyigikiye umuntu utagize ku nshingano yahawe.
Il est incompétent et on ne doit pas récompenser l'incompétence.
Abakwe mu byabo babyijwe rya Amerika kw'amatora ari uburenganzira bwabo ariko ko batayakura bakiri mu ruhungiro ari musekura n'umuhinzi ukomoka ikibumba muri Nyiragongo yagaragaje icyifuzo cye cyo kujya ku matora muri ubu buryo
ariko icyo twasaba n'ubwira mpuro natwe tunze ko twahumeka niho imirimo twasubira iwacu tugakora imirimo isanzwe tukabaho neza abana bakabaho neza
uko biri kose abayobozi ba Kinshasa bakomeje kwemeza ko aya matora azaba mu duce twose tw'igihugu mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma
Dr. Denis Mukwege uheruka gutangaza ko aziyamamariza gutegeka Kongo haravuga ko icyambere kize imbere ari uko amahoro n'umutekano byakongera kugaruka muri iki gihugu mu kiganiro cyihariye uyu muganga yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko atashoboraga gukomeza kubaho mu byubahiro mu gihe abaturage b'igihugu cye barimo gusuzugurwa Demistocle Mutijima
kuri uyu wa mbere nibwo uyu muganga w'inzobere yatangaje ko yinjiye muri politiki ku mugaragaro kandi azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka akimara gutangaza kandidatire ye mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika serivisi y'igifaransa n'iyiringara Dogiteri Mukwege yavuze ku cyemezo cyo kuziyamamaza nubwo agitangaje ubu ariko yagifashe umwaka ushize
nakomeje kubisabwa ariko kugeza icyo gihe nari nkiguwe no kuva mu byo nari naramenyereye ariko kuva umwaka ushize nibwo nagize igitekerezo kandi kuba ibintu mu gihugu cyacu byarakomeje kuzamba kugeza ubwo uyu munsi aho tugeze dufite impungenge kuba Kongo yazabasha gukomeza kubaho nk'igihugu cyiyunze ibi byatumye nisanga aho ngomba kumvira iryo jwi nibwo rero uyu munsi nasubije yego kuri ibyo nakomeje gusabwa n'abaturage ba Kongo
Mu bindi uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore yabwiye Ijwi rya Amerika ko byamusunikiye kwiyamamariza gutegeka Kongo harimo nuko arambiwe agasuzugura abaturage b'igihugu cye babayemo
impamvu ya kabiri nuko abaturage bacu babayeho mu gasuzuguro ndengakamere kandi nje nk'umunyikungu aho ngeze impabwa ibyubahiro amatapi atukura akaramburwa aho ngeze hose nkibaza ngo cyo ni icyubahiro nyabaki n'abampabwa ni gute nakomeza kuramburwa amatapi atukura mu gihe abaturage banje ari insuzugurwa nkibwira ko icyo ari cyo gihe ngo ibyo mparanire kubihinduka.
Ibyo uyu muganga rurangiranwa yaherewe igihembo cyitiriwe Nobel cy'uharaniye amahoro ku isi bishingiye ahanini ku bwitange bwe mu kuvura no kwita ku bagore basambanywa n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu ntambara zimaze imyaka hafi 30 zibera mu burasirazuba bwa Congo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko icyo azashyira imbere y'ibindi muri uku kwiyamamaza kwe ari uko izo ntambara zirangira amahoro akagaruka mu gihugu.
La première priorité pour nous c'est la paix.
Icyo tuzashyira imbere y'ibindi ni amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi nizera ko ibyo bishoboka kubera ko dukeneye amavugurura y'urwego rwacu n'umutekano kugira ngo tubashe kugira igisirikare gishoboye kurinda imipaka, kugira igipolisi kibasha gucunga umutekano, tugira inzego z'ubutasi zibasha gukumira ibibazo byose by'umutekano muke mu gihugu.
Ubwo yatangazaga kandidatire ye kuri uyu wa mbere, uyu muganga yagarutse ku buriganya avuga ko burimo gutegurwa mu matora yenda kwitabira nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika amubajije impamvu agiye kuyitabira kandi azi ibyo byose yasubije muri aya magambo.
Lorsque nous sommes dans une situation où les droits humains ne sont pas respectés.
Mu gihe tugeze aho uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, aho hari ibyaha bikorwa biboneka ko bifitwemo uruhare na leta, mu gihe imitungo kamere yacu isahurwa n'abaturage bacu ntibagire impinduka na nke bungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro twohereza hanze, abanyapolitiki akaba ari bo gusa biyungukira, nibwira ko icyo gihe kutajya mu matora byaba bisobanuye gukomeza kwemera ko ubwo buryo bw'imikorere bw'agahato bw'ubucakara bukomeza kubaho.
Uretse kumenyekana nk'umuganga wakoze ibikorwa bibonwa na benshi nk'ibidasanzwe ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, nta mwanya uzwi w'ubutegetsi Dogiteri Mukwege yaba yaragize muri politiki ya Congo. Icyakora yabwiye Ijwi rya Amerika ko we yibona nk'ufite byinshi byo gutanga ashingiye ku bunararibonye bw'imyaka irenga 20 amaze akorera igihugu binyuze mu bikorwa by'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu, hamwe n'ibitekerezo yakomeje gutanga ku mitegekere y'igihugu muri icyo gihe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana nk'umenyereye buri wa gatatu muri aya masaha. Ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mu gitegurirwa na Thomas Kamilingi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 27 y'ukwa 9 1979, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yashyizeho Ministeri y'Uburezi. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itegeko nshinga rivuga ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwose buri mu maboko ya Perezida wa Repubulika. Ba ministre be bitwa sekreteri n'abajyanama be. Itegeko nshinga risobanura ko Perezida ashobora gusaba igitekerezo mu nyandiko buri muyobozi wa departement ashinzwe. Departement niryo zina rya ministeri. Congress yashinze guverinoma ya mbere ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Yari igizwe na ministeri enye gusa, ni ukuvuga departement enye gusa, iy'ububanyi n'amahanga, iy'imari ya leta, iy'intambara yaje guhindurirwa izina yitwa iy'ingabo z'igihugu, n'iy'ubutabera uyiyobora akaba n'umushinjacyaha mukuru w'igihugu. Mu myaka 234 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ifite departement, ni ukuvuga ministeri 15. Zino enye za mbere na mbere zo kwikubitiro zamaze imyaka 59 irengaho gato arizo zonyine ziriho. Congress yashinze iya 5 y'ubutegetsi bw'igihugu mu 1849, iya 5 y'ubuhinzi mu 1862, iya 7 y'ubucuruzi mu 1903, iya 8 y'umurimo mu 1913, iya 9 y'ubuzima mu 1953, iya 10 y'imiturire n'iby'imiji mu 1965, iya 11 yo gutwara abantu n'ibintu mu 1967, ya 12 y'ingufu mu 1977, ya 13 y'uburezi rero mu 1979, ya 14 y'abasirikare bavuye ku rugerero mu 1989, ya 15 ari nayo ya nyuma yavutse y'umutekano w'imbere mu gihugu mu 2002. Ijwi rya Amerika. Congress imaze kwemeza itegeko rishinga Departement y'uburezi, President Jimmy Carter wari uriho icyo gihe yarishyizeho umukono ku itariki ya 17 y'ukwa 10 1979. Departement yatangiye gukora ku mugaragaro ku itariki ya 4 y'ukwa 5 1980. Yaturutse ku rugamba rurerure. Umushinga w'itegeko watangiye kugibwaho impaka muri Congress guhera mu 1978, ariko inshuro nyinshi nyinshi ukabura amajwi akwiye. Impaka zakemuwe n'uko uburezi buzaguma mu nzego z'ibanze nk'uko bisanzwe. Departement y'uburezi na gouvernement yo ku rwego rw'igihugu ntibagomba kwivanga mu by'imfashanyigisho cyangwa gushyiraho amashuri. Departement ishinzwe gushyiraho politiki zo kugena imari yo gufasha uburezi, kuyisaranganya no kugenzura uko ikoreshwa mu bo iba yahawe. Igomba kwita cyane cyane ku bibazo by'ingutu bishobora kuvuka mu burezi, kurwanya ivangura mu burezi no gukora ku buryo uburezi bugera kuri bose kandi kimwe. Nyamara n'ubu harababona ko ikwiye kuvaho. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'ubusumbane mu myigire hagati y'abakene n'abakire. Mu banyapolitiki abatayishaka biganje mu ishyaka ry'abarepublikani. Muri bo twavuga nka Donald Trump, avuga ko aramutse atowe yahita yisesa. Gusa ikibazo ni ukumenya niba Congress yamwemerera. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Kujitega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Mbashimire mwese mwarimu yakurikiye mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Yabai, it's a miso chachu. changi chambo mubanya jihugu yo yabai kisubizo chachu Bakozi, bakarorero, bakarorero, batanga makuru.